Iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Mumenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga ibado ruko rubera ku imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu radio iyi naka, ntibamurabe ngo ava mu kimenyesha makuru iki kinaka, nibamureke akore mu bwisanzure.
Uyo ni Rishagira Mahoro ayoboye urwego rw'igihugu rujeje gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Nyamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atubwire amakuru yaduteguriye. Uramutse neza Eugenie.
Waramutse nawe Fidele bwakiye namwe nshuti muduteze amatwi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora ataha hazaba mu mahoro, kandi ashimangira ko akaduruvayo kabaye mu rwa mukuru Bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje. Bwana Nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta ejo kwa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyumaho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki. Abatavuga rumwe na perezida bagerageje gukora kudeta mu cyumweru gishize ubwo atari mu gihugu yari mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Iyo kudeta yaburiyemo ariko urugomo rurakomeje buri munsi. Ejo kwa kane habigaragambyaga basakiranye na polisi batera amabuye ubwo habofisiye bakoreshaga ibyuka biryana mu maso kandi barasa mu kirere mu buryo bwo kubaburira. Ababonye ibyabaye bavuze ko umuntu umwe byibura yakubiswe n'isasu kandi ko ashobora kuba yaritabye Imana. Ku byerekeye ubuzima, raporo nshya yasanze abakoze umuvuzi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia bataranduye virusi ya Ebola ku buryo bungana. Byagaragaye ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye, abo ni abafashe iya mbere mu kurwanya iyo ndwara. Raporo y'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ku nshuro ya mbere yarebye ingaruka iyo ndwara yagize ku bakozi bo mu buvuzi basanzwe ari bake kandi badafite uburyo buhagije bwo kwikingira gukingira amagara yabo muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. OMS yasanze virusi ya Ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi 415 kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'2014 kugeza mu mpera z'ukwa gatatu k'uyu mwaka w'2015, kandi ko barenga 50% ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi, abakora ibikorwa by'isuku, abashyingura habitabye Imana hamwe n'abandi bakozi b'abakorera bushake mu midugudu. Kuri Siriya, indorerezi ziravuga ko Etat Islamique yafashe umupaka wa nyuma hagati ya Siriya na Iraq. Umuryango w'Abanyasiriya urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wavuze ko ingabo za Siriya zahunze umupaka w'ahitwa Al-Tanaf biha abarwanyi uburyo bwo kugenzura uwo mupaka. Abacunga ibihabera bavuga ko umutwe wa Etat Islamique ugenzura hafi kimwe cya kabiri cya Siriya nyuma yo gufata umujyi wa Palmyra. Ibi bikaba byatumye ibintu ndangamurage bimaze imyaka irenga 2000 bishobora gusenywa. Inaha I Washington, umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika, Marie Half, ejo kwa kane yavuze ko Amerika itumvikana n'umuryango w'Abanyasiriya urengera ikiremwamuntu ugereranya ko Etat Islamique igenzura kimwe cya kabiri cy'igihugu cya Siriya. Avuga ko ubuyobozi burimo gukurikiza ibyasabwe na bamwe mu badepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka ko uburyo bukoreshwa muri Siriya na Iraq buhinduka hagakoreshwa uburushijeho kugira ingufu mu gihe Etat Islamique irushaho gukaza umurego. Umuvugizi wa Departement y'ingabo ya Amerika Steve Warren ejo kwa kane yavuze ko Amerika izajyana rokete 200,000 zirwanya amatanki mu cyumweru gitaha gufasha ingabo za Iraq guhangana n'abiyahuzi batega bombe. Katari izakira imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2022 yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi b'abimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi. Nyuma y'igitutu mpuzamahanga, Katari hashize umwaka yijeje kuvugurura uburenganzira bw'abakozi b'abimukira, harimo guhindura ingamba zibuza abakozi kuva mu gihugu cyangwa guhindura abakoresha. Muri iyo raporo y'ejo kuwa kane, umuryango wa Amnesty International wavuze ko ayo mavugurura ataje mu buryo bwihuse bihagije, yongeraho ko hahindutse ibintu bike cyane kuri miliyoni 1,500,000 by'abakozi babimukira muri Katari. Coca-Cola, Visa na Adidas, amasosiyete atanga amafaranga menshi yo gushyigikira igikombe cy'isi, yasohoye itangazo kuwa gatatu avuga ko afite impungenge ku buryo abakozi babimukira bakomeje guhohoterwa, nubwo atavuze niba azahagarika inkunga yayo ku irushanwa ry'igikombe cy'isi. Umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu Burayi ejo kuwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uwungirije uwo muryango ucunga ibibera muri Ukraine, Alexander Hag, yavugiye i Kiev ejo kuwa kane ko impande zombi ziri mu bushyamirane zakomeje kurwana no gukoresha intwaro zagombaga kuba zarahakuwe. Hagavuga ko intara ya Donbas ikomeje kuburamo umutekano kandi ko nta wamenya amaherezo yabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi byareze uburusiya ko bafite uruhare mu bushyamirane bubera mu burasirazuba bwa Ukraine butanga intwaro n'ibikoresho.
Urakoze Jeanne ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio ya Amerika i Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi bamwe biyamiriza ikindi kiringo cha President Pierre Nkurunziza, abandi bakiyamamariza amatora yimirije yabaje nama b'amakomine n'abashinga amateka. Icyo gikorwa cyo kwiyamamaza nticoroha mu makomine asanzwe agirwamwo imyiyerekano. Tabita Mukamusoni ni vyatubwira.
Twe gituma tuzibira muri kayiki wacu ni kugira ngo nyene tuzibira aba bantu b'imodoka z'abapolisi zishaka kwinjira muri kayiki, kuko hari imodoka nyinshi zigenda zirarasa mwibara ukabona zigenda ziraturasa nyene mu makayiki twibereye mu kayiki wacu.
Uwo numwe mu gwaruka gwari gwazibiye amabarabara muri kayiki ya Kinanira ya kabiri. Muri yo kayiki nta myerekano nyezina yabiyamiriza ikindi kiringo cha President Nkurunziza yari kwiraba, ariko utubarabara twinjira muri kayiki tuguma twugaye kugira ngo urengano ufite umuduga ubanza kumenyesha uriwe canke ukaba uruwo bazi canke umenyesha makuru canke umusirikare. Mu Kanyosha imyerekano yari yabaye ariko bayigira ahanini banka ko abiyamamaza bagera muri quartier yabo kwibarabara rya gatanu ryo mu Kanyosha ni haruguru y'ibiro vya commune ya Kanyosha. Igihe twahashika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagira bace kuri iryo barabara aho bariko bariyamamariza amatora y'abaje nama ba commune n'abashinga amateka yimirije, ariko ni vyari byoroshye guca aho hantu kuko ababa muri iyo karitsiye bari bagavye bateze imitego y'amabuye n'ibiti, hari n'ikiraro bari babomoye kugira bashobore kuzibira barabara ngo nirirengane. Igipolisi caca kiza kirazibura amabarabara ariko kibanje kurasa hejuru kugira gishwiragize abo bari bagiko baragira imyerekano.
Mutamakazi wowe ndabona uri kuri uri ngaha anye mbega umva umeze gute?
Tuan tak cumbuka nak kim.
Umumenyesha makuru w'igihe Aristide Nizigire niyemerewe gufata amafoto y'imyamamazo ya CNDD-FDD mbere yahatswe no gukubagugwa. Muri karitsiye ya Musaga Nyakabiga Jabe Nangagara imyerekano naho nyene yabaye akagwika abakenyezi mu gitondo cyo kuri wa kane kari kagerageje gushika mu gisagara. Igipolisi kiragashwiragiza abava mu bwiza na Nyakabiga bari baranduye ibiti vyishirahamwe ryo gutuma tumana ko amakuru ZTL babirambika mu ibarabara gitwa Moso. Igipolisi kirabikuraho naho nyene cabashwiragije. Ubuzima muyandi makaritsi ariko burabandanya ni nko mu Kamenge, Gihosha, Kigobe, Mutangano n'ahandi. Hagati mu gihugu naho nyene imwe yamamazo yo mu matora yimirije irakogwa n'imigambwe Sende DFDD iprona irongoye n'umufaso ni konsilia n'imigira n'umugambwe FNL wa Jacques Bigirimana. Hari ariko n'utundi duce tumwe imwe yamamazo ihori buragizwa ni nko mu ntara ya Bujumbura mu makomi namwamwe. Indi migambwe itari mike nka Sawanya Frodebu FNL ya Gwasa, MSD n'iyindi bavuga ko badashobora kwiyamamaza kubera gutinyira umutekano wabo. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ikibazo cy'abamenyesha makuru b'abanyamahanga bakorera mu Burundi ataruhusha rwa leta bafise n'umutekano w'abamenyesha makuru muri kino gihe cy'imyerekano nibyo byatumye rishagira amahoro ayoboye urwego rwo gucungera ingene ibinyamakuru bikora aremesha ikiganiro n'abamenyesha makuru, aho yasabye ko abamenyesha makuru bo kubahiriza mu kazi kabo nabo bagakora bisunza amategeko agenga umwuga. Desire Hatungimana yarakurikiranye icyo kiganiro.
Urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru mu Burundi bikora CNC rurafise ivyo runegura mu gikorwa c'abamenyeshamakuru mpuzamakungu, aho harimwo bamwe muri bo bakoresha imvugo ndenzarugero igaca umutima Abarundi nk'uko byashikirijwe na Hishargira Mahoro arongoye CNC.
Turashima muri rusangi ingene ibikorwa biba biriko biragenda, ariko ntitwovuga yuko byose byera. Turakunda kubona yuko hariho n'abashiramwo indenza rugero mu kuvuga ivyo baba bariko barabona ku rubuga kwabari mu myerekano, arico gituma huno munsi rero twagize inama n'aba baserukira ibi binyamakuru byo hanze y'u Burundi kugira tuvugane ingene bariko barakora hano mu Burundi, aho usanga rimwe na rimwe naho abantu baba batekanye bobo ucumengo iyo bagiye ariko habera iyo myerekano haraho abantu iyo baba batekanye iyo bababonye ucubona yuko umengo bagiye nk'ukubakabura.
Muri kino gihe abamenyesha makuru bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo na cyane cyane mu myerekano, aho bamwe mbere bahakwa no kwicwa abandi bakagabishwa. Richard Giramahoro asaba abagira imyerekano, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kubahiriza abamenyesha makuru n'ibikoresho byabo.
Baba abari mu myerekano bomenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga rubaduriko rubera ku imyerekano, ntibamurabe ngo ava mu radio iyi naka, ntibamurabe ngo ava mu kimenyesha makuru iki kinaka, nibamureke akore mu bwisanzure kuko umutekano wiwe urakenewe, kuko nivyo biba biriko biraba ntibishoboka ko bimenyekana atahashitse kandi nawe nyene adafise umutekano co kimwe n'ibikoresho vyiwe. A rero ako kamo ndagatera abo baba bari mu myerekano, ndagatera abo baba bari jejwe gucungera ingene iyo myerekano ibiri kwiragenda, nkagatera mbere n'ababa bari mu ntwaro.
Muri ico kiganiro Richard Giramahoro akaba yasavye abamenyesha makuru b'abanyamahanga n'abakorera amaradiyo mpuzamakungu ko batokwibanga gusa ku myerekano iri kwiraba mu Burundi, ahubwo nyabona ko n'imiyamamazo y'imigambwe iri kwiraba nayo nyene batoyisiga inyuma. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa kane hatanguye ibikorwa byo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu banyagihugu zitagiye mu makambi. Izo mugenzi wacu Asumta Kabo yaganiriye nazo zitangaza ko zikeneye gufashwa cyane cyane ibijyanye no kwiga kw'abana babo n'ubuvuzi.
Kugeza ubu impunzi z'abarundi zitari mu nkambi ntizizwi umubare wazo, ariko kuva kuri uyu wa kane izo mpunzi aho ziri hose mu mirenge yo mu Rwanda zatangiye kubarurwa. Abahungiye mu miryango y'abanyarwanda yabakiriye biruhukije bumvise ko izo mpunzi nazo zigiye kumenyekana kuko zikeneye ubufasha nk'ubuhabwa abagenzi babo baba mu nkambi. Uyu muryango w'abantu munani nawe usanze mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bambwiye ko uko iminsi igenda ishira ariko ubuzima bwabo bugenda bukomera kandi bataretse n'umuryango wabakiriye.
Bakifuza gusa ko batumeye bakadufasha kubera biragoye turi umuryango ngane na gucya gushikira ahantu urumva n'ikibazo. Hama bakadufasha akagira icyo badufasha ariko ntitutagiye mu nkambi.
Kuba mu muryango nawe yarafite undi muryango mukaza kubamo biba bimeze gute?
Biragoye nyene nuko gusaba ihangana ariko biragoye. Biragoye nko mu minsi iza birashaka kugora nabo kubera kubaho ingene kubaho kugaburira abana canke abana bagwaye umva nyene n'ikibazo.
Yaba impunzi ndetse n'imiryango yagiye ibakira ikabacumbikira bose bagenda babona ubuzima burushaho kubarushya bitewe n'umubare munini umuryango usabwa gutunga. Uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Masaka yakiriye impunzi z'abarundi barindwi kandi nawe asanganywe umuryango w'abantu barindwi. Kugeza ubu kwabonera ibibatunga ngo nihurizo, ariko akavuga ko agomba kwihangana ngo kuko adashobora kubatererana.
Mwebwe mwakiriye abantu bangana gute hano mu rugo rwanyu?
Ni barindwi, natwe turi barindwi.
14 mu mujyi wa Kigali ubwo ni ibintu byoroshye?
Ntakundi babona ubigira byaje biba byaje nyine. None se nk'abana ba musaza babashyira wakwemera ko ajya mu buhunzi uhari? Ni ikibazo, ariko umuntu aguma agira ngo bizashira bagende ku buryo utakwikura abantu murya bike mukabisangira ariko kumvuguwe neza kuko abantu bawe batapfuye. Turishimye ko hasheri bamenye n'abana bikomeje ubuzima bwakomeza bakiga bakabafasha ku buryo batavuga ngo bari abana n'abarundi n'iki za mituweli za nk'uko bakaba bazibaha bakivuza mbese ubufasha bw'ubuhunzi bakabubona.
Impunzi zashyikiye mu miryango y'inshuti zabo b'Abanyarwanda nazo zirasaba leta cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubafasha cyane cyane ibigendanye no kwivuza no mu myigire y'abana babo.
Bifuza yuko nyene bodufasha bakatumenya tugashobora kwigisha abana mu gihe bitarashira bakabaje kwishura kugira ntibazosubire yo babyibagiwe. Hama ikindi naco bakagira ikintu bodufasha cerekeye cy'uburyo tukabora nka n'ikintu cyo kwifasha nyene kugira dushore kunganira aho tuba turonke ico tubaha natwe kubera batubeshejeho nyene baduhaye indaro. Hama ikindi nyene n'uburyo bwo kuvuza abana.
Kugeza ubu impunzi zitari mu nkambi nta bufasha zigize zibona usibye gushyigikirwa n'imiryango yazaje zihungiramo, ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze izo mpunzi zituyemo bwemeza ko igikorwa cyo kubabarura cyatangiye uyu munsi ari intambwe ya mbere izatuma izo mpunzi nazo zimenyekana ndetse zikaba zabona ubufasha. Uyu ni umuyobozi w'umurenge wa Masaka Ndobarurangirwa Roje. Umurenge nawo wakiriye impunzi z'abarundi.
Inzego z'ibanze ngira ngo ntago bari bamara hano igihe kinini ariko ubwo hagiye gukorwa ibarura midimari kaba yabigiyemo. Ndumva uko iminsi igenda ibyo ari byo byose ubuzima bwa buri munsi bwabo n'abana babo bisaba kubijyaho inama kugira ngo abantu barebe niba hari abana bigaga bavuga bati tuzo mu buhungiro ntituzi igihe tuzavirayo. Ndumva ari ikintu abantu bakwiye kujya inama no kugishaho inama kugira ngo bifatirwe icyemezo kirambye.
Igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitatujwe mu nkambi cyatangijwe kuri uyu wa kane kikazasozwa tariki ya 27 z'uku kwezi. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhagarara rwa politike rurabandanya mu Burundi, aho abategetsi bakomeye ba Leta birukanywe mu mabanga yabo inyuma y'uko bamwe mu ntwazagabo bagerageje gutembagaza Leta. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, iminsi itanu inyuma y'uko kudeta igeragejwe, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarasohoye itegeko rikura mu mabanga yabo abashikiranganji bajejwe imigenderanire kwivuna abansi n'ubudandaji. No mu gihe Perezida yaseruka ubwa mbere mu gisagara cya Bujumbura kuva habaye igeragezwa rya kudeta kugira yerekane ko ari we akiriramutswe igihugu, imyiyerekano mu mabarabara yarabandanije ku mugambi wiwe wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo. Abadashigikiye uwo mugambi bavuga ko biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye mu kurangiza ingwano yamaze imyaka 13 mu gihugu. Ugutangaza ko Perezida Nkurunziza azosubira kwitoza mu kindi kiringo vyatumye haba imyiyerekano mu mabarabara, imyiyerekano igipolisi cagerageje guhagarika gikoresheje imiringoti y'amazi, imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'ukuri. Abantu bagera kuri 20 bavugwa ko bamaze kwicwa, abandi 100 barakomereka mu kiringo kiri hafi y'indwi 4 z'imyiyerekano. Muri ico gihe gutera ubwoba abantu n'ubwicanyi bigirwa n'abagwanyi b'imikangara b'umugambwe uri ku butegetsi imbere y'amatora y'abashingamateka yategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu n'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu vyatumye abarundi bihumbi n'ibihumbi bahungira mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateba amakenga bikomeye n'amaraso ashobora kubandanya aseseka, harimwo amakuru avuga ku bwicanyi bwo kwihora inyuma y'igeragezwa rya kudeta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kurondera ubwumvikane n'ubumwe, aho kurondera kwihora muri iki gihe hari umwuka mubi cyane mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo zo kuziririza kwinjira ku butaka bwazo abantu bavuga ko batyoje uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi zizokwiyumvira izindi ngingo ku we wese ateguye agize uruhara canke ategetse ubwicanyi ku basivile. Nta mugambi n'umwe wo gufata ubutegetsi mu buryo butemewe n'amategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwemera ko kubahiriza ivyumvikanywe ko mu masezerano y'i Arusha harimwo ingingo itegekanya ibiringo vya president ngo ni nkenegwa cane kugira umutekano n'amahoro bigaruke mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zizeye ko Perezida Nkurunziza azoshira imbere inyungu z'igihugu n'iragi giwe mu gihe yiyumvira nimba yobandanya umugambi wiwe udahuriwe ko na bose wo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Ukwitoza kwiwe mu kindi kiringo bizogeramira intambwe Uburundi bwari bugeze ko mu vyereke butunzi na demokrasi. Bimwe mu bihugu vyo mu mahanga bitanga ifashanyo biza vyarayihagaritse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza utwigoro two guhuza twishyira hamwe ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, zikaba zisaba abegwa n'ikibazo cy'u Burundi bose kugira uruhara rwubaka mu gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe biciye mu mahoro no mu nzira ya demokrasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza cyane cyane ibyatangajwe n'ikoraniro mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga binini ku rugendo rw'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Kenya, Uganda na Tanzania Bujumbura mu minsi iri imbere kubonana n'impande zose. Uburundi bwaragize intambwe kuva ingwano yari mu gihugu yahitanye abantu batari bake irangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubiye gutangaza ko zishigikiye bikomeye abarundi muri ibi bihe bitoroshe na gato. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mujuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru. Eugenie.
Urakoze Fidel. Twababwiye ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye amaradiyo ko abanyagihugu ko amaradi amatora hataha hazaba mu mahoro kandi agashimangira ko akaduruvayo kabaye mu rwa mukuru Bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje. Bwana Nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta kuwa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyumaho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki. Kubyerekeye ubuzima, raporo nshya yasanze abakozi bo mu buvuzi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia bataranduye virusi ya Ebola ku buryo bungana. Byagaragaye ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye, abo ni abafashe ya mbere mu kurwanya iyo ndwara. OMS yasanze virusi ya Ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi 115 kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere umwaka w'2014 ushize kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2015, kandi ko abarenga 50% ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi, abakora ibikorwa by'isuku, abashyingura abitabye Imana n'abandi bakozi bakorera bushake mu midugudu. Katari izakira imikino y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru mu mwaka w'2022 yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi b'abimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo kwa kane yatangaje ko Tunisia hari igihugu kitari mu muryango wa Utani cy'inshuti ya Amerika, hashima amavugurura yacyo muri demokarasi nyuma y'imyivumbagatanyo y'Abarabu yabaye mu mwaka w'2011. Icyo gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika kibaye igihugu cya 16 gishyizwe mu mwanya wo gutizanya ingufu n'igisirikare hamwe n'inkunga y'amafaranga hagati y'ibihugu byombi hatabayeho amasezerano mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu byombi. Kuva mu 1989, Amerika yakoze urugaga rw'ibihugu byo hanze bifitanye amasezerano yo gutabarana. Bwana Obama yabonanye na Perezida wa Tunisia Beje Kayide Esbisi kuri Presidence ya Amerika. Umuyobozi wa Amerika yavuze ko yishimiye kumva impinduka muri politiki ya Tunisia muri demokarasi. Bwana Esbisi niwe perezida wa mbere watowe muri demokarasi muri Tunisia mu mateka yayo y'imyaka 60 nk'igihugu kigenga. Bwana Obama yanarahiriye imfashanyo y'igihe gito ya Amerika yo gufasha Tunisia kurangiza amavugurura yayo mu rwego rw'ubukungu no kurwanya ubushomeri. Perezida Esbisi yabwiye Bwana Obama ko ibyahindutse muri Tunisia bikomeje kubangamirwa n'imitwe ikoresha iterabwoba. Umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu Burayi ejo kuwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uwungirije umuryango ucunga ibibera muri Ukraine Alexander yavuze ko izo mpande zombi zagiye mu mirwano.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiya. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ugwego rujejwe gucungera ingende imenyeshamakuru mu Burundi bikora CNC rafise ivyo runegura mu gikorwa c'abamenyesha makuru mpuza makungu, aho harimwo bamwe muri bo bakoresha imvugo ndenza rugero igaca umutima abarundi, nkuko byashikirijwe na Hisharigira Mahoro arongoye CNC.
Turashima muri rusangi ingene ibikorwa biba biriko biragenda, ariko ntitwovuga yuko vyose vyera. Turakunda kubona yuko hariho n'abashiramwo indenza rugero mu kuvuga ivyo baba bariko barabona ku rubuga kwabari mu myiyerekano. Arico gituma huno munsi rero twagize inama n'aba baserukira ibi binyamakuru byo hanze y'u Burundi, kugira tuvugane ingene bariko barakora hano mu Burundi, aho usanga rimwe na rimwe naho abantu baba batekanye bobo ucumengo iyo bagiye ariko habera iyo myiyerekano. Haraho abantu iyo baba batekanye iyo bababonye ucubona yuko umengo bagiye nk'ukubakabura.
Muri kino gihe abamenyesha makuru bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo, na cyane cyane mu myiyerekano, aho bamwe mbere bahakwa no kwicwa abandi bakagabishwa. Richard Giramahoro asaba abagira imyiyerekano, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kubahiza abamenyesha makuru n'ibikoresho byabo.
Baba abari mu myiyerekano bomenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga rubado ruko rubera ku imyiyerekano, ntibamurabe ngo ava mu radio iyi naka, ntibamurabe ngo ava mu kimenyesha makuru iki kinaka, nibamureke akore mu bwisanzure kuko umutekano wiwe urakenewe, kuko nivyo biba biriko biraba ntibishoboka ko bimenyekana atahashitse kandi nawe nyene adafise umutekano co kimwe n'ibikoresho vyiwe. A rero ako kamo ndagatera abo baba bari mu myiyerekano, ndagatera abo baba bari jejwe gucungera ingene iyo myiyerekano ibiri kwiragenda, ndagatera mbere n'ababa bari mu ntwaro.
Muri ico kiganiro Richard Giramahoro akaba yasavye abamenyesha makuru b'abanyamahanga n'abakorera amaradio mpuza makungu ko batokwibanga gusa ku myiyerekano iri kwiraba mu Burundi, ahubwo nyabona ko n'imiyamamazo y'imigambwe iri kwiraba nayo nyene batoyisiga inyuma. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Iyi nkuru yari yerekeye cyane cyane inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru, amenyeshamakuru, eka n'amaradiyo. Urakoze cyane rwose kuri iyo nkuru. Hanyuma tukaba tuhava kandi tuvuga ku byerekeye n'imyiyerekano ibandanya mu Burundi mu kurindira umenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni. Ariko muri iki gihe turiko turavuga ku byerekeye itangazamakuru, eka nico kiganiro cashikirijwe n'umutetsi ajejwe kugenduza ibinyamakuru. Turi kumwe n'umuprofeseur yitwa Fabien Cishahayo yanonosoye ibyerekeye itangazamakuru, akaba rero nawe nyene yakurikiranye ico kiganiro. Ico kiganiro Fabien Cishahayo aho bavuga ko umutekano w'abamenyeshamakuru ugeramiwe kandi mu Burundi vyarigaragaje, aho usanga n'ibikoresho vyabo bishobora kunyuruzwa bamwe bagashaka kwicwa. Mbega ico kiganiro Fabien Cishahayo mwacakiriye gute, mwacumvise gute?
Ndumva yuko igihe harimwe umudurumbanyo nk'ibya by'u Burundi abamenyesha makuru hari abantu benshi badashaka ko bariho bari kugira ngo babyerekane. Niho rero ndashimye kumva Nzeyigira Amahoro yavuze ati abamenyesha makuru muteza kubungabunga umutekano wabo, ari mwebwe muriko muragira iyo myiyerekano canke ari abantu bateza kubungabunga umutekano. Mugabo rero bikantangaza kumva avuga ngo ngo ibintu birahinduka, ngo abariko bagiye iyo myiyerekano bagira ibintu bindi kubera abamenyesha makuru ariho bari. Jene wazari yuko wa mwenye shamakuru bakori akazikawo hama wajiri imiri kanda waka kwa akazikawo nuko njene nama jurnalisti yu urundu wana hana wakiri ho wabikulikira jene ndaneze kwa nuku wana abu batuwashu wa iku wala aliku wakiri kwa haraho kumbri wa haba wabirukana ni zigiko watazo wabirukana kandi wazo wanda ni wako akazikawo ikimina shaka kwa njirako nuko abo bantu bari baje gukurikira amatora iyo myirekano nayo ntiyari kuba ibintu by'amatora bitariko biradurumbanye bitariko biranga bamwe umudurumbanye warantunga abo bantu rero nibaza ko bariko barakora akazi kabo nkuko nifite bari bajejwe kugira gukurikira amatora iyo myirekano nayo iri muri aya matora.
Mbe Fabien Cishayo, ikiganiro gikozwe muri iki gihe tuzi ko amaradio atari make cyane cyane amaradio yigenga yaturiwe mu kibona gute
je mbona umenga ejo president wa Republika yavuze ibintu ku banyemenyesha makuru mbona umenga nibyo gira amahoro nawe yasubiramwo je nari niteze yuko gira amahoro aba umuntu yigenga ada kurikira ibintu president wa Republika ariko aravuga ariko umenga yavuze ibintu byo gushigikira ibyo president wa Republika yavuze ejo.
Ego me twibutse abakunzi b'iradio ijwi ry'America ko twakogize ibibazo bihambaye cyane gose vya amatelefone twari kwa twashura kunezerwa no kuvugana n'abamenyesha makuru bari mu Burundi eka nabandi bose bari ngaho mu Burundi canke abandi banyapolitike bose bakurikirana ibibazo vyo mu Burundi hafi ariko muri iki gihe telefone zisane ziriko ziragorana haheze nk'iminsi ibiri zigorana gato ariko nibaza kwico kibazo kizova mu nzira muri iki gihe kandi turi kumwe n'umushyana yitwa Inosambano nawe nyene yakurikiranye ico kiganiro cashikirijwe n'umukuru urwego rujejwe gutangaza amakuru mu Burundi akaba rero yavuze cyane cyane kuvyere ikiganiro hayi amenyesha makuru b'abanyamahanga eka n'abari mu Burundi mushira ntahe bano hari hakamo gategwa cyane gose n'abamenyesha makuru ko gukingira cyane cyane amenyesha makuru ko amenyesha makuru batari ko bakora imirimo yabo nta makuru aboneka eka no mu Burundi hari n'ikindi kibazo cyayo mu radio yaturiwe ico kiganiro mwacakiye gute mwe
cyane bazako ikiganiro cyaje hageze cyane cyane ko hariho akaduruvayi mu bereke byo kumenyesha makuru i Burundi uwogira hariho umugwi umwe uwogira n'ingwane y'abajonaliste ni y'abamenyesha makuru hamwe na leta icyo nashaka kuvuga nuko igihugu kigengwa n'amategeko iyo kigengwa n'amategeko bagikoramo bose bateza kubahiriza amategeko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko birabaje cyane kubona ko hariho amaradiyo yaturiwe mu gaturanye n'amaradiyo yagiye aturigwa byari bijyanye n'ibyo bihe nyene ingorane zashitse kujya munsi kuva itariki 13 umugabo hakaba hariho n'ikindi cyuka kibi cyari gihari hagati y'abamenyesha makuru hamwe na leta ku kiganiro cyabaye no munsi rero cyane cyane gushimikira ko cyane nuko hari abamenyesha makuru bariko bigenza nkuko bo bari bafite umugambi wo kugira bankadre imyerekano aho gutira umurimo wo gutanga makuru ku informa bene igihugu bakamenya biriko biraba wogira bafise aho bahengamiye hamwe gusa bashaka kamakuru azava ahantu hamwe gusa kugira barafise abantu bashaka guha makuru kugira ibintu bije iyo babishaka abarundi bose bakeneye amakuru yigenga amakuru atafatiye kubyo umuntu yipfuza kubishobora kuba niyo ngorane na cyane cyane ibyo bya nasinye cyane no kubona nk'abantu bamenyesha amakuru bo hanze muheje kubivuga ngo bari baje kwa rya matora ngo niyo myerekane mu matora nibaza ko ngaho harimo ikintu kidatomoye neza abari baje mu matora ntibari baje mu bya manifestation nibaza ko ibya manifestation n'ibindi nico gito bari bateza kwigenza uko amategeko yabemereye kuza mu gihugu gukora ibyo bari baje gukora.
Icyo kibazo cerekeye inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rujejwe gutunganya amatora turakigaruka ko mu buryo burambuye ariko turafise n'undi mushinga ntahe ngaha kuri telefone yanonosoye amakuru cyane gose ika yigeze gutwara iradio LP ya Burundi Eric Manirakiza. Mwaramutse neza Eric. Eric muratwumva?
Ndabumva.
Yego turiko tuvuga ku kibazo gihambaye cyane gose cy'ama radio ubwamere y'ugaye mu Burundi kandi inama yakoreshejwe amenyesha makuru b'abanyamahanga n'abamenyesha makuru b'abarundi eka akamo gasaba abamenyesha makuru kurangura umwuga wabo neza. Mwakurikiranye by'abashinga nayo babiri turi kumwe bashikirije Fabien Cishahayo na Inosambano, eka mwakurikiranye n'ikiganiro twahawe n'umenyesha bakuru wacu ibujumbura avuga ukuntu iyo namagenze mbega murafise ico muvuga kuri ico kiganiro chatanzwe n'uyu mutegetsi.
Ego ico navuga nuko ntamwumvise ingene yabivuze ikiganiro ndagishikiyemo hagati numva Fabien Cishahayo ariko aravuga sinzi rero ivyo bavuze neza, ariko icyo nobanza kuvuga nagira mbanze ndamutse bagenzi banje b'amakuru bari mu Burundi bari mu bihe bitoroshe, ariko nongera ndabatera intege yuko bokomeza ku mwuga wabo. Ibintu rero biri mu Burundi uko bimeze uyu munsi sinibaza yuko ari bihe bishobora korohereza umumenyesha makuru gukora akazi kiwe nk'uko ibitegerezwa. Hariho amaradiyo yaturiwe aturirwa nkana aturirwa n'abantu bambaye imyambaro ya leta, no kuvuga yuko yaturiwe na leta. Ubwa kabiri uraje aho ibintu biteye icuka kiri mu gihugu ukaraba inyandiko zagiye ziraba imbere yuko ivyo biba. Muribuka mu ntara ya Bubanza hariho ugwandiko umushingamateka yashize habona yita abamenyesha bakuru amaradiyo abashira mu mugwi na opposition nabajya baharanira agateka kazi na muntu yuko ari bubansi b'igihugu. No kuvuga yuko ku ruhande rumwe naho hoba hariho agatosi mu bamenyesha makuru, kuko byose ntivyera, ariko ukaraba ingene ibintu byagiye biraduga gushikaho bigeze uyu munsi si ibintu byoroshye byo kuvuga ngo bariko barakoresha amanama ngo babwire abamenyesha makuru ingene bokora. Ntibishoboka. Ejo sinzi ko mwabonye abamenyesha makuru ba RFI bariko baravuga ingene ku musaga byari bimeze, abapolisi bariko barababwira ati nimuve ngaha mutavuye ngaha ya turabarasa cyo kimwe n'abanyagihugu. Ni ibintu rero bitoroshye igihugu gisa n'uko camaze kuja mu ntambara.
Eric, icyo kibazo turakigaruka ko ariko turafise umumenyesha bakuru wacu tabita Muka Musoni ari Bujumbura atangura tubwire amakuru. Urakomeye, umutekano wawe wifashe neza?
Umutekano wanje wifashe neza, nuvuga nk'uko biri mu gihugu muri umwanya mperereye mu Kanyosha.
Urashaka kutubwira ibiriko biraba mu Kanyosha?
Amakuru mashasha nuko numvise muri ko murabivuga kurongoye ugwego sense yasavye ko bamenyesha makuru twoza turakorera ku bintu byose tukaka gukorera ku myerekano gusa. Yasavye bamenyesha makuru muzamakungu bo hanze bakorera amaradiyo hanze na cane cane bavuye hanze ko bakorera ku myiyamamaza iri kwiraba y'amatora. Jewe rero ako kamona kumvise nca ndagenda gukorera ku myiyamamaza y'amatora mu Kanyosha, aho umugambo w'itsinda DFDD uri kuragira imyamamazo mu Kanyosha. Muri uyu mwanya rero uyu mugambwe abanywanyi bawo bariko baca ku ibarabara rya gatanu, muri uyu mwanya niho bahejeje guca bagenda, ariko ibyo bintu ntivyoroshe kuko abanyagihugu bo mu Kanyosha baciye bicungera, kuko imbere y'uko abanywanyi b'umugambwe w'itsinda DFDD barengana igipolisi kibanza kurasa. No kuvuga ngo kirashe kirasa hejuru kugira ngo abanyagihugu bari ku mabarabara bagende, ku rundi ruhande naho abanyagihugu babona ko baterana amabuye n'abapolisi, hanyuma hari abasirikare baca baza gusukamwo mabisi abagira imyiyamamazo. Nabo nyene urabona ko batorohewe, hariho nk'umutamakazi n'abajije yari ko ariruhutsa mbona ko arushe atarambwira ati jewe ntacu novuga kimbona muri ko muranadutera mabuye, wewe ntivyari byoroshe ko atandukanye abamenyesha makuru n'abanyagihugu, kuko umumenyesha makuru muri uyu mwanya ntaronka nahagarara ntuvugutse mbega ndahagarara mu banyagihugu ariko
mbega tabita ntaguciriyemo
ariko baragira imyamamazo barakwitugira imyamamazo uhamagaza impande y'umupolisi nawe nyine n'ikibazo bagira imyerekano bashaka gutera ibuye. Ni ukuvuga ko rero bitoroshe gukora ku mwanya.
Tabita mbe hari akantu kameze nk'akaranga abamenyesha makuru boba bambara imbere kuja habera imyerekano
abamenyesha makuru?
Ego
Frederic, no kumenyesha yuko nko muri uyu mwanya jewe nambaye baje yanditse ko Tabita Muka Musoni umenyesha makuru y'u Amerika, hariho ikimenyetso cerekana ko ari y'u Amerika. Ku rundi ruhande nari kumwe n'undi umenyesha makuru akorera ikinyamakuru cyitwa Igihe, ni ikinyamakuru gikorera mu Burundi no mu Rwanda. nk'umenyesha makuru wo mugihe twarisize nizigire wewe aba ugwaruka go mugambwe kandi David gwari muri yo myamamazo bakere umuza gufata amafoto ruvuga ati ari gihe ariko imenyesha makuru igihe ntitucemera gufata amafoto baratubuza gufata no vuga ngo ama video hanyuma turatekereza turabireka turabareka barabandanya urabona ko hariho kutumvikana hariho ugushamirana no vuga ko gufatiye ngira ngo nko kuri politike bamwe uko babona abandi uko babona nkumbura ibinyamakuru bikora hariho nkumbura ukuri kudashaka bamwe badashaka ukuri kuvugwa hari abandi nawe bavuga bati uyu menyesha makuru ntuvugira ukuri no vuga ko byoroshye n'ukuri
tugarutse ku kuri iyo nama yakoreshejwe uyu munsi hari ikintu mwahakuye kibeza agatima ko abamenyesha makuru bazokingirwa kurusha mbere
Federike sinovuga ngo amenyesha makuru bazokingirwa ahubwo umuntu araze icyo kiganiro uko cyari kimeze usanga ahubwo umumenyesha makuru asana kazoza na gatoya afise kuko abamenyesha makuru bi radio y'Abafaransa umenyesha makuru bi radio y'Abafaransa Sonia Hore yabaje ati mbega none ubu abamenyesha makuru ku igipolisi hariho ejo umenyesha makuru ukinyamakuru cy'Abafaransa AFP yatotejwe n'umupolisi mbega mwebwe sense ko mwatanze twatanze amafaranga kugira ngo tuze gukorera ngaha uwo umenyesha makuru akingirwa gute urongoye rwego sense yavuze ati izo ni inzego zibiri zitandukanye sense ntishobora kuja kwinjira akazi mu gipolisi n'igipolisi ntigishobora kwinjira mu kazi ka sense naho izo nzego zose ari za leta ariko nta winjira mu kazi wundi hanyuma hariho ikindi kintu icegera cy'urongoye sense yaciye atubwira tutari muri ico kiganiro jewe yanyibwira ati kuko yari yanamvuze aravuga ngo amakuru ngo ejo ngo natanze ngo yo kuvuga ko ibinyamakuru byacu ngo bitariko birakora byigenga ngo barimwe ngo agatotsi ngo kuko ngo hari ibindi binyamakuru byigenga biriko birakora ndamubaje rero yambwiye ati no kumenyesha ko muri ibihe bigoye turi mu bihe bitoroshe mu Burundi ati ku buryo nko muri Egypte ati baheruka mu nama ngo barababwiye yuko n'abamenyesha makuru bageze aho babarasa ati nabajeje gateka kazi na muntu barabarasa bari ku rubuga bagiye kuraba iriko birakogwa ati hanyuma igihugu kikemera ibizoba mu nyuma urumva rero sinovuga ngo menyesha makuru azokingirwa ahubwo amenyesha makuru nibaza ko ari wowe kwicungera abo nyene
uraguma hafi tabitatu urashobora kugaruka ko urakoze cyane gose kuri aya makuru duhaye hanyuma reka tugaruke kuri Fabien Cishahayo yanonose ivyerekeye gutangaza amakuru eka n'ivyerekeye guhanahana amakuru Fabien Cishahayo ivyo bintu byose bishikirijwe mu vyakira gute
ejo bintu birankeye ubwo bako narinzi yuko amaradio y'i Burundi bayazimije abanyamahanga bo bazoshobora kutugira ibintu biriko biraba biranteye ubwoba n'ukuri sinzi nyene igihugu cacu simbone igihugu cacu iyo kiriko kiraja ariko izere rero byose ndazi neza ko abamenyesha amakuru bama bakora mu bihe bigoye kandi bakabandanya gutanga amakuru mugabo nizigiye yuko nawe bazokwigumya abantu bakeneye gucungira umutekano bazokwigumya ntihagire uwo bagandagura
ego Fabien Cishahayo urakoze reka tubaze n'umushyanahaye Innocent nawe nyene bano ikintu mubona cokorwa kugira ngo amenyesha makuru wubahirizwe bagende gutangaza inkuru atabwo urazi ko muri iki gihe hari impande nka zibiri zishamiraniye kugira ngo amenyesha makuru ntibumve ko bageramiwe n'uruhande na rumwe cyane cyane muri ko biraba mu Burundi hoko gutya
icokorwa nabivuze kare n'ukwisunga amategeko kuba igihugu kirafite amategeko kigenga hanyuma inkuru batanga nayo nibaza ko abakeneye kuronka inkuru n'abarundi bose turabye nkatwe tuba ngahe buraya gusanga inkuru turonka ubu wogira Burundi busigaye bubaho kuri ritme ya manifestation mugabo tuzi ko mu Burundi hari ibindi bintu byinshi biko birakogwa cyane cyane nk'uko babivuze ibyerekeye iby'amatora nibaza ko abanyesha makuru bakwiriye kwiyumvira gatoya bakara umwuga wabo kari umwuga wahagateka bivuye ku nkuru batanga ushobora no kubacafuza bivuye ku nkuru batanga icyo nosaba nuko abanyamakuru boje hamwe bose abanyamakuru b'u Burundi bakaraba icyo bashobora gukora bari hamwe kugira Uburundi ntibabuhindure Uburundi burimo ingwano Uburundi bubwe Uburundi tuzi ko buhari Uburundi buri kubategura amatora ego no Burundi agace kamwe karimo abari kwagira imyerekano mu makuru ntabe gusa kubyerekeye imyerekano kuko ntacu bo bariko barakora hari ibintu byinshi biri ko birakugwa mu Burundi nibavuge inkumbaho ibyo biri ko bera byose nibavuge gusinyerekana kuko abarundi 90% bari mu kandi gace ku Burundi barakeneye ko ibiri ko birakorega wabo nabyo bimenyekana nibakeneye kumva gusa ibiri ko byabera mu gisagara cha Bujumbura.
Eric Manirakiza wavuze ivyerekeye wavuze ko hama hari nk'agatutsi mu gihe cyose ikanamenyesha makuru hashobora kuba hariho abadatangaza makuru nk'uko bikwiye ubunaho ko guki cyane cyane kugira ngo nkaho haragatutsi nako nyine kave kuko ibi ni bihe bihambaye cyane rwose aho ijambo ribi rishobora gutuma umuriro waka.
Frederic nanga kukubesha nta kintu ndakimwe gihari cyo gukora ubuya kuko nayo maradio nabo bamenyesha makuru bavugwa ntabahari benshi barahunze abandi bari nyegeje ayo maradio yaraturiwe ibyo bano ariko aravuga ngo abanyagihugu bakeneye kumenya inkuru bazumvire hehe ayo maradio yaraturiwe kandi yaturiwe na leta ega yaturiwe na leta twarabibonye mu basanamu kubonesha haje abantu bambaye imodo z'igisirikare n'igipolisi batora abamenyesha makuru babwira ati ni muve ngaho umutekano ntumeze neza bamaze gusohoka baca barayiturira bonyene ibyo ndiko ndababwira nibyo hanyuma
Erike kuri ico kibazo nyene hariho iradio bavuga kwikorera leta rema nayo nyene yaturiwe n'abasirikare n'abapolisi
yo bivuga ko hagiye abantu bo bari mu myerekano hanyuma baragenda barayiturira navyo nyene n'amakosa mabi cyane
rwose byose n'amakosa guturira amaradio
bategeza kubihana hanyuma rero amategeko y'igihugu kubisanzwe yama yaraho aho nyangwa imisi yose kandi ikibabaje nuko abategezwa kuyubahiriza ubwa mbere ari leta nibo bayaho nyanga ubwa mbere nico kibabaje rero mu Burundi hanyuma ibyo kuvuga ngo imyiyamamazo n'ukuri ibyo bintu byo kuvuga ngo imyiyamamazo uraje umwuka uri mu gihugu n'ibintu novuga yuko ari gusiga inkore ku maso kuko igihugu ntigitekanye kubaza yuko hashobora kuba amatora ego arashobora kuzoba mugabo ico gihugu mbega kizogenda gute ibihugu bisanzwe bifasha u Burundi byamaze gutangura gufata ibihano sizi ko mwabibonye ubu biri bwamaze kuvuga yuko mutazosubira kandi guha imfashanyo u Burundi nibintu rero byinshi biriko biraba ikibazo nyamukuru imboni mvano y'ingorane ihari ni uguhonyanga amategeko ya amasezerano ya Arusha niyo nkomoko bajya bamenyesha bakuru bavuye mu bindi bihugu ntibashobora kuja murazi yuko imisi yose ari cyo bita dossier d'information abo bamenyesha bakuru bagenda kuraba ahantu hari habari hari kwaraba imyerekano iyo byo myerekano idatuzwa ngo abantu babarase cyangwa babatere byarakibuje ndekumbure niyo subiye kuba inkuru mugabe ikindi naco novuga nuko hariho byinshi bitavugwa byo mu gihugu hariho ubukene byinshi bwugarije abanyagihugu kumbure yaba buvugwa hagatogwa n'inyinshu yuko inyinshu zoshobora kuboneka ariko by'ukuri ntihagire umuntu uno munsi akondana abamenyesha makuru bo mu Burundi ahubwo abantu babamenyesha makuru bose bari bakwiye guhaguruka bakabashigikira kuko ibihe birimo biragoye je no bigereranya no mu 72 igihe bugara amaradio ya Cordac hamwe na ndongozi kugira ibyo bimenyesha makuru ntibitange inkuru ku bintu bibi byariko birakogwa
no
mutegetsi cyo
gihe Eric urashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo by'ubukene wavuze ko no mu gihe bariko rakora imyerekano bo barika bakidegenza n'imyerekano itoba ikiri inkuru Fabien Cishayo mwana no savye ke guhanahana makuru kutangaza makuru ico cimviro ciza
je kuno ndabisubira nk'ibyo navuze mu kanya ibi bintu by'amatora iyo bigenda neza no kuvuga yuko iyo president atavuga ati ndashubira yata ati hagira ngo asure kwitoza niyo myerekano nta yibiri kwiraba no kubera rero ibintu by'amatora byagenze nabi iyo myerekano yabaye abantu rero baje gukurikira amatora n'ibyo bateza kubikurikira bakabivuga nta kuvuga ngo ngenda kuvuga ngo muri ko muragira bijya urumva rero ngo ni muri ko murerekana ngo mu mikindi y'inyerege biri kubira mu gihe ahandi mu gihe bigene biri kubiragenda abantu bari kubari bariyamamaza nyine biri kubiragenda
natengene barabikora mugabo ikintu kiduhanze amaso muri imisi ndende niyo myirekano kandi kibazo nyamukuru niyo manda ya gatatu ya president Nkurunziza
ico kibazo mu kivuga ku ikimushi yanahe inosambano intandaro ya vyose ngo ni kiringo ca gatatu mu vyakira gute
tatakibita kiringorane kuko amategeko arabivuga neza hanyuma ntawubuza umuntu wese afite cyumviro cyo kukivuga ico yipfuza nibaza ko abatipfuza ko yato kwitoza nubasha bwa barafite ububasha barafite uruhusha kute kubikora bakaja mu ibarabara mugabo aho bintu nshaka kuvuga twari ku kibazo cerekeje bamenyesha makuru nibaza ko ukari karabivuga nkuko Erika bivuze nibaza ko abanyesha makuru tutobafata nkuko arabantu nuko nabivuga mu gifaransa extraterrestre twarabonye uwakurikiranye ibyigwa byo muri Amerika Latine cyane cyane mu gihugu cya Venezuela aho abamenyesha makuru Chavez urazi ko yagwanya na maradio barashaka no kumutembagaza kubera ibyo maradio ayo maradio menshi na menshi yarashyigikiwe nande na leta zunze ubumwe za Amerika ariyo bita CIA kugira ashobore gucafuza nyakwigira Chavez
ivyo ni birego mushyana he
mu myaka 90
ivyo ni birego bikomeye mushyana he ino sabano atamuntu yokwemeza atamakuru
yivaho iyo bari ko baravuga rero bavuga ati twebwe urabana abazungu bahagaritse impashanyo bahagaritse impashanyo kubera iki bamitsi yose batanga kararo kubo hanze badashaka kubona n'ibyo abarundi bonyene bashaka bama bashaka kubona ibyo abo hanze bashaka nuko nabo hanze babafite mu ruhara n'ibyo bintu nico gituma abarundi baraka ku kwijya kwijyugwara bakavuga ati dukorere Burundi ntituriko dukorera abo hanze bahagarike mugabo bamenye yuko aba nabo hanze baba hanze n'abarundi bose bakine kumenya ibiri ko bira mu Burundi ku barundi bose twebwe turi hanze no munsi twumva gusa ibya manda ya Nkurunziza twumva ibya manifestation none nta igihugu ntikibaho bakavuga ibintu abajournaliste bo hanze za France 24 za RFI zande twumva makuru gusa tangazwa kujya bo muri opposition na societe civile n'abandi bagwanya manda ya Nkurunziza bavuga nitwigira twumva ibindi babarundi bense none ko habaye n'imyerekano y'amahoro nta namwe twigeze twumva ko hari abantu baje kuvuga ku maradio ko mu Burundi habaye imyerekano y'amahoro kandi jewe niyo narinde narabonye itsinzi ry'abantu bari mu ibarabara nicize turahendana abarundi bari bakwiye kujya ugwara abamenyesha makuru bavuga ati bagakunda igihugu bagatanga makuru ashobora guhumuriza abanyagihugu bose atariko ahumuriza abo hanze
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviza iradio hijwe rya Amerika risambyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwe rya Amerika turi kumwe na Inosambano tukaba turi kumwe na professeur Fabien Tshishayo tukaba turi kumwe na Eric Manirakiza.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubibutse ko twatumiye abashinga ntahe batatu bakomeye bari mu bamenyesha makuru. Turi kumwe na Eric Manirakiza yahoze arongoye radio RPA mu Burundi, tukaba turi kumwe na professeur Fabien Tshishayo nono se vyerekeye itangazamakuru n'uguhanahana makuru. Turi kumwe kandi na Innocent Bano. Tugarutse kuri wewe mushinga ntahe Fabien Tshishayo. Eric Bano mushinga ntahe Bano yatangaje ikibazo gihambaye cyane rwose niba ndazi ko mukurikirana amakuru yo mu Burundi kivuga ko amakuru ikamesha amakuru abanyamahanga nabo hagati mu gihugu bose batangaza amakuru barinze gutora ico nikirego kidashobora kwemegwa. Ariko reka twumve icyimviro mushika ko akaba yatanze akarorero kuko umengo hari imyerekano y'amahoro yabaye hanyuma ntiyagira ababitangaza nkuko amakuru umusanzwe atangazwa. Fabien Tshishayo, aho muhavuga kwiki
ndabitwenye mpavu mvuga nti iyo abapolisi babarasa byabo byari kumenyekana bariko bivuga ya abapolisi babarasa nkuko bariko bararasa bajya abandi bagibirekano nyirango batari kuvugwa jewe sinshobora kuvuga